Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Hagera igihe cyo gusaba ishuri, wajya gusaba ishuri, ukajya kumusaba directeur, directeur akakubwira ati ndabyumva umwana muri mu bibazo ariko umwana yinjira mu ishuri, uniforme ziri he, Minerva ndazakwishyurira. Asere, mwatweretse ikintu cyemeza yuko ari asere ibemerera kuzishyura.
Uyu ni umwe mu babyeyi b'impunzi z'Abarundi bafite ikibazo cyo kwandikisha abana babo mu mashuri mu Rwanda. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere yayo ariko turahera ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Tuyahere mu yavugwa muri Misiri. Muri ico gihugu ca Misiri, ibitaro vy'abikorera utwabo vyarugawe n'ubutegetsi, inyuma yaho hari umwigeme w'imyaka 17 afiriye muri vyo ariko akorerwa umugirwa wo gukata imyanya ndangabitsina. Umwigeme wihasa azi ku izina rya Mayar Mohamed Musa yakorewe uwo mugirwa mu bitaro vyo mu ntara ya Suez. Uwo mugirwa uhanishwa umunyororo w'imyaka 2 mu bihugu byo muri Afrika ya ruguru. Lotfi Abdel Samea, umutegetsi w'umushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Misiri, yatangaje ko amatohoza yatanguye kugira bamenye icatumye uwo mwigeme apfa. Uwo mugirwa wo gukata imyanya ndangabitsina y'abakobwa wabujijwe muri Misiri kuva mu mwaka w'2008 ari kubandanya gukorwa mu mpisho n'ibitaro bimwe bimwe. Mu gihugu cya Kenya, abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha ko hari icyizere ko hoba hagiye kubicuka cyiza hagati yabo hamwe n'ubutegetsi. Userukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yashikirije jo ku munsi wa gatatu ko hari icyizere ko bagiye kugirana imibonano n'umugambwe uri ku butegetsi kubijanye n'ibyo hindurwa mu murwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Yabitangaje mu gihe iyo migambwe yari yateguye imyiyerekano ku murwa mukuru Nairobi ejo ku munsi wa gatatu. Bagiriza umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora uhari ko ubogamiye ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi. Leta ya Kenya yamye ishikiriza ko idashobora guhindura abagize uwo murwi w'amatora. Igihugu cya Kenya gitekanya gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka mu kwezi kwa munani k'umwaka uza. Hano muri Amerika, igitigiri cy'abimukira bagana Leta z'Ubumwe za Amerika baba abazaba mu nzira ziciye mu mategeko canke abadafise ivyangombwa cariyongereye cyane mu myaka 2 heze ibitigeze kuboneka ngaha muri Amerika. Amatohozo yakozwe yerekana ko ibitigiri binini vy'abimukira bava mu bice vya Asia y'ubuseruko, Asia y'umanuko, abandi bakava muri Amerika yefo abo bita abalatino. Ayo matohozwa agaragaye mu gihe umukandida ariko yiyamamariza kurongora Amerika Donald Trump yemeye ko mu gihe yotorwa zoca yubaka uruhome kurubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique kugira zibire abinjira muri Amerika badafise ivyangombwa. Ikigo ciga ivyabimukira muri Amerika cerekanye ko abimukira bakwije ibisabwa barenga imiliyoni 3 aribo binjiye muri Amerika mu myaka y'2014 n'imyaka y'2015. Ibitigiri vyaraduze cyane ku bice 39% ugeranije n'imyaka imbere 2 murambabarira y'imbere yaho. Mu gihugu cya Autriche ni ku mugabane wa Burayi, abantu bataramenyekana baraturiye inkambi nshasha yaheruka kubakirwa abimukira ni hafi y'urubibe ico gihugu gihana n'ibihugu by'Ubudagi hamwe na Czechoslovakia. Umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge watangaje ko abantu 48 bariko basaba ubuhungiro muri Autriche aribo bari bagiye kwimurirwa muri iyo nkambi mu ndwi zibiri ziri imbere. Abategetsi ba Autriche bamenyesha ko iyo nkambi yari ahitwa Altenfelden mu buraruko bw'ico gihugu ca Autriche. Iyo kambi yaturiwe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri rishiru wa gatatu. Croix Rouge igereranya ko ibyononekaye byari bifise agaciro kangana n'ibihumbi amajana 335 by'amadolari y'Abanyamerika, kandi kamenyesha ko igiye kubaka iyindi nkambi nk'iyo muri ico kibanza nyene. Abasirikare ba Amerika barwanira mu gihugu cya Siria bamenyesha ko bamaze gufata uduce 9 turi hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Turukiya kuva ku munsi wa kabiri. Aho ni mu gihe bariko bagenda begereza igisagara cya Mambije kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Indege za Amerika ziramaze gutangura kugaba ibitero muri ico gisagara cya Manbije mu masaha 24 aheze. Ibitero vyahitanye abasivile 15 barimo abana batatu nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka ka muntu. Amakuru atangwa n'abasirikare bari muri ivyo bitero amenyesha ko umuhari wa leta ya Kiisilamu umaze gutangura guhungisha imiryango yabo ubakura muri ico gisagara. Iki gitero kije gikurikira icakozwe n'abarwanyi b'abakirde biswe Syrian Democratic Forces bafashwe mu mugongo n'inteko zidasanzwe za Amerika zishika amajana 200 baheruka kwigarurira mu kwezi guheze uturere turi mu buraruko bw'igisagara cha Raqqa ni muri ico gihugu cha Syria.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango Koporwa uhuza abashigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda uravuga ko benshi muri bo basigaye babana n'abandi banyarwanda aho kwiheza, n'indi mirimo ndetse yose basigaye bayikora ntibakibumba gusa. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Abasigajwe inyuma n'amateka bari bamenyerewe ko umwuga wabo ari ukubumba, iyi mirimo yagendanaga no gutura habo habonyine, ibi bigatuma batisanga mu bandi banyarwanda. Muri ibi bihe basigajwe inyuma n'amateka bagiye bakurwa hirya no hino mu mashyamba batuzwa hamwe n'abandi baturage. Aba baturage bavuga ko uko guturana n'abandi banyarwanda byatumye babana neza kandi bakumva batakiheza. Abana basigajwe inyuma n'amateka baganire n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru.
Hari nko wenda nk'uyu muturage ashobora gukoresha iminsi mikuru nantumira nzakaraba nambare neza ngenda bonasa neza pe anyeshaze hamwe n'abandi dusangire
mbere
mfere ntago byashobokaga baguhaga mu gikombe cyawe nyine hafi no guhita bakijugunya ahubwo
gene bumva ko ntagezwe n'amateka ngo ndikwandika amateka. Twabayeho nabi cyane tugezeho twitwa batwitaga ngo impunyu.
Abasigajwe inyuma n'amateka bemeza ko bagenda binjira mu myuga yindi irimo ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi ngo ntibakibutinye. Iyo kubumba bakoraga mbere basanze itabazanira inyungu zihuse.
Ijo kubumba twarabiretse turahinga. Kubumba nta amafaranga arimo. Urabumba inkoni imwe kayigura inote y'ijana. Mbwira ijana kugira ngo uzari harimo bana bageze muri batanu. Kandi nanone urahera habikora yutsangura ukaremera yose ubazugura inkono. Nugera aho umubure wongera uyigarure. Ariko ubu ningenda nkahinga umubyizi umwe nkateramo ya migozi nzakuramo igitebo kibijumba kiguze nk'ibihumbi 200 cyangwa se 25.
Ubu turambara inkweto nta wasabana bacu bari igine forome arazifite ibikapu.
Uhagarariye umuryango w'abumbye mu Rwanda Koporwa senateri Karimba Zeferini avuga ko n'umwuga wabo kubumba badakwiye kuwutakaza, gusa ngo igihe kirageze kugira ngo uyu mwuga wabo ugendane n'igihe kigezweho.
Umwuga wa kera wo kubumba gakondo wataye agaciro ni nabyo mu by'ukuri akenshi mvuga yuko igihe kigeze cyo kugira ngo uriya mwuga ubameliore, kuko mu bindi bihugu byinshi ku isi ari no Bushinwa ari no mu bihugu Afrika do West ibikorwa byose birebana nibi byama za toilette baze ugasanga basize mu ibumba rivuye mu Bushinwa barabyikorera. Aya makaro amaki byose barabyikorera kuriyo tutacika intege mu Rwanda. Kandi cyo nahumuriza abaturage nuko mu minsi iri imbere abanyarwanda bose bazabona ibyo bikorwa byabaye miliyoni.
Umuyobozi w'umuryango w'ababumbyi mu Rwanda avuga ko babasigajwe inyuma n'amateka binjijwe muri gahunda zireba abanyarwanda bose, ariko hataramenyekana umubare nyakuri w'abavuye mu bukene n'abakiburimo.
Ahubwo icyo twavuga yende twavuga ko hakenewe kugira ngo turebe umubare ugezweho. Ese u Rwanda rwabashije kuvana abarenga abagera kuri miliyoni mbere y'umwaka washize bakava mu bukene percentage yabo yavuye mu bukene ingani aho niho hakira akabazo ariko nizeri uko imiryango ibakorera itegamiye kuri leta icyo kibazo kireba nayo ikazafasha leta kugira ngo habe assessment icyo kintu kiba cyagaragara nabo berekana mu bari ariko ikigaragara nuko nakwemeza yuko 60% bamaze kuba integre.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguye gufasha aba baturage nk'abandi bose bakennye ariko nabo bakikura mu gitekerezo cy'uko biyita batwe kimwe n'andi moko. Ubutegetsi buriho buvuga ko butatanga inkunga iyo ariyo yose mu gihe hawe ihuriro ry'abantu biyumva nk'abasangiye ubwoko. Kuri ubu mu gihugu cyose harabarurwa batwa bagera ku 35%, abageze kuri 65% bivuga ko bamaze kwinjira neza mu muryango nyarwanda. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kwiga ni uburenganzira shingiro bw'umwana. Umwana w'impunzi nawe afite uburenganzira bwo kwigishwa aho ari hose. Biravugwa n'umuyobozi wa HCR mu Rwanda. Saber Azam avuga ko abana b'abarundi b'impunzi mu Rwanda batashoboye kujya mu ishuri baziga muri uyu mwaka. Tabita Mukamusoni yaduteguriye inkuru.
Igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri kigira gihere, hari abanyeshuri batarashobora kuja ku ishuri, abandi nabo barirukanywe kubera ko ku mashuri basaba amafaranga imbere, abagize amahigwe biga ku ideni.
Twagiye kwiyandikisha twaka amafaranga yo ku ishuri, ndababwira ko turi munsi n'amafaranga dufise, turababwira ko ari aseri za biriha, batubwira ngo tuge na hapo dufise na aseri.
Ababyeyi basabye amadeni, aseri ntigeze turihira cyangwa tubwire tuza kwiga ku buntu.
Ababyeyi bavuga ko abadiregiteri b'amashuri babasaba kuriha imbere kuko nta masezerano bafitaniye na HCR.
Hagera igihe cyo gusaba ishuri, wajya gusaba ishuri ukajya kumusaba directeur d'etat akakubwira ati ndabyumva umwana muri mu bibazo, ariko umwana yinjira mu ishuri uniforme ziri he, Minerva ndazakwishyurira aseri, mwatweretse ikintu cyemeza yuko ari aseri ibemerera kuzibishyurira. Nubona ko namaze kwemegwa na aseri yuko izayishyura.
Iki kibazo kiruko mu bisagara byose byo mu Rwanda, ubuserukizi bw'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda bavuga ko iki kibazo bagishikanye imbere ariko gisa n'icabarengeye. Bertrand Muheto ajeje ubijanye n'indero mu mugwe baserukiri impunzi z'abarundi ziba mu bisagara.
Tugitangura HCR yaramagaye abavyeyi barabwira ati abana bagiye kwiga. Twatumaze kubona rero hagati rero y'igice no twabona abana batangiye kurungikwa muhira, barungitse muhira turagira ati ikibazo peut-être ngirango ubwo buryo bariko barabwiyegeranya. Igice ca mbere kirahera, kimaze guhera noneho n'ubunye birakomeje, abana baguma bagenda basubizwa mu rugo. Nareyo twaca twegera muri Adra, ko mu Adra tuzi yuko ari bo baraba ico gisata ca education, turababaza baratubwira bati turarindiriye gato tuko turabitegura.
Ishiramwe Adra niryo rifise mu maboko indero y'impunzi. Muri ishiramwe bavuga ko abavyeyi bategereza kuba bafise amahera biyongerera ko kuko bo bategereza gutanga 66% gusa mu mwaka ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, naye abiga mu mashuri mato batangirwa 16%. Bertrand avuga ko amashuri mu Rwanda zimvye kandi ko kwiga ku bigo bikorana na HCR ku banyeshuri bigoye kuko bose ntibaba hamwe.
N'amafaranga HCR yaturonsa uravye ku bigo biriho asanzwe ari amahera make gose, n'ivyo biguravye sina byinshi ku bigo Adra bavuga bakorana ba 350 bafise mugabo ubwibira araba hijya no hino amahera gumari menshi gose.
Mu bushikiranganje bwita impunzi n'ibiza mu Rwanda midima, bo bavuga ko umwana yiga mu mashuri ya leta adategerezwa kurishwa amafaranga kuko umwana w'impunzi kwiga n'uburenganzira bwiwe, ariko abiga mu mashuri y'abigenga ngo ntacho bubafasha. Ijwi rya Amerika ryahaye ikiganiro ubuserukire HCR mu Rwanda. Umushinga na Isabel Azam yatangaye mu bandi amenye ko igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri kigira gihere, hari abana b'impunzi batararonka ishuri abandi nabo batararihigwa. Imbere yo kutwishura kuri ico kibazo yabanje kubaza ababijejwe nabo bamwishura ko hari akabazo kahabaye mu bijanye n'amafaranga. Azam avuga ko bibabaje cyane kubona byaragenze gutyo kuko kwiga n'uburenganzira shingiro bw'umwana, icyo yise droit fondamental mu Gifaransa.
Écoutez, je crois que c'est extrêmement dommage parce que, comme j'ai dit à l'instant, ce n'est pas une pièce d'identité.
Ce n'est pas une pièce d'identité.
Azamarongera ati nikosa ryabayeho mu bijanye n'amafaranga amafaranga abarundi bihangane iki kibazo kigiye gutorega umuti
en matière d'éducation ça j'avoue qu'il y avait un programme une erreur de programmation ça arrive le fait que
mubijanye n'ivyindero ndemera neza yuko habaye ikosa kubijanye no gupanga amafaranga yo gukoresha ico gisata ni cari ciyumviriwe ko hagati yacu nabo dukorana turiko turagerageza gukosora ariko nta muntu atihenda ndasavye abarundi kwihangana kuko ingingo zigiye
gufata tout le monde je demande aux frères burundais de patienter un peu et je crois que les mesures rectificatives seront prises assez rapidement
naho aba bana b'abarundi baba mu bisagara batariko bararihigwa abana b'abanyekongo bararihigwa nkuko abanyeshuri bagiye babitubwira mu myidogo yabo ariko HCR isigura ko atagucagura kurimwo gusa abanyeshuri b'abanyekongo baje kera nico gituma badafisi ibibazo bimwe n'ivy'abarundi ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika none ikiganiro cy'ubuzima ejo bundi kwa kabiri wari umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wo kutanywa itabi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirasaba ibihugu byose gukora ibishoboka byose kugira ngo kunywa itabi bigabanuke Rosine Munezero yaduteguriye iki kiganiro.
Uburyo bwo gutekera itabi bushasha buhimirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bukaba bunyuranye cyane n'uburyo abakunzi baryo basanzwe barinywera hanze mu bibanza binini binini. Itabi rimaze gusohoka rikaba ritekeye mu gapukuru kirawura. Kakaba kariko ivyandiko binini bivuga ko kunywa itabi vyica hamwe n'igicapo cy'umuntu yafashwe n'indwara ya kanseri. Douglas Becher, umuyobozi mu gisata cy'indwara zitandukira mu ishyirahamwe OMS, avuga ko ubwo buryo bushasha bwo gutekera itabi bufasha kugira ngo ntirihurumbigwe mu kugugwa. Becher avuga kandi ko ikibonekeza ari uko itabi ari gitegwa gitegwa mu isi yose rikaba ridandazwa biciye mu mategeko rigaheza rikica igice cy'abarinywa. Ishyirahamwe OMS rivuga ko ku mwaka itabi rigwaza abantu bagera ku miliyoni zitandatu. Iki gitigiri kikaba gishobora kuduga gushika ku miliyoni umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu. 80% muri abo bakazoba ari abo rihitana mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, Australia cyabaye igihugu cya mbere mu kudandaza itabi ritekeye muri ubwo buryo. Bongera baranahimiriza cyane abanyagihugu mu gisata cy'amagara y'abantu. Ubufaransa n'Ubwongereza byaciye bikurikira. Ishyirahamwe OMS rivuga ko ibihugu nka Ireland, Norway, Singapore, Ububiligi hamwe na Nouvelle Zealand navyo biriko biritegura kudandaza itabi ritekewe muri ubwo buryo. Ben McGrady, umushingwamanza w'umunya Australia asanzwe akorera ishyirahamwe OMS, avuga ko igihe Australia yatangura kugurisha itabi ritekeye mu buryo ritaboneka byagize ingaruka nziza. Mu kiringo cy'imyaka hafi itatu, abashika ku bihumbi ijana n'umunani bakaba bararihevye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, urubuga rw'imikino na sport. Uyu munsi twabiteguriwe kandi turabigezwaho na Edi Rwema.
Kuri uyu wa kane nibwo ibihangange mu mukino w'intoki wa basketball mu irushanwa rya NBA bizongera guhura mu mikino ya finale. Nyuma yo guhesha amakipe yabo itike yo gukina imikino ya nyuma ya NBA, abakinyi LeBron James wa Cleveland Cavaliers na Steph Curry wa Golden State Warriors bongeye guhura mu mikino ya nyuma nk'uko byagenze umwaka ushize ubwo igikombe cyegukanwaga na Golden State itsinze Cleveland ku mukino wa gatandatu. Bwari ubwa mbere iyo kipe itsinze irushanwa rya NBA nyuma y'imyaka hafi 40 ishinzwe. Umukinyi Steph Curry w'ikipe ya Golden State Warriors yahesheje ikipe ye amahirwe yo kuzakina imikino ya nyuma ya NBA batsinze Oklahoma City Thunder ku mukino wa karindwi ku manota 96 kuri 88 mu gikombe cy'amakipe aherereye mu burengerazuba. Naho Cleveland Cavaliers ikaba ariyo yatsinze irushanwa rihuza amakipe yo mu burasirazuba, itsinze ikipe ya Toronto Raptors yo muri Canada ku mukino wa gatandatu. Umukino wa mbere uzakinirwa ku kibuga cya Golden State mu mujyi wa Oakland muri leta ya California. Iyi finali zabibaye iya gatandatu yikurikira kwitiranya umukinyi LeBron James agiye gukina. Abakurikirana hafi iby'umukino wa basketball bemeza ko ikipe ya Cleveland ihagaze neza kurusha uko yari imeze mu mikino ya nyuma y'umwaka ushize. LeBron James azaba afatanyije n'ibindi bigugu muri iyo kipe birimo abahanga mu kwinjiza amanota nka Kyle Irving, Kevin Love, G.R. Smith na Charming Fry. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru bya Associated Press, umutoza Tyronn Lue wa Cleveland yavuze ko icyo bashize imbere ari imyitozo no kurinda abakinnyi be imvune. Usibye abafana, iyi mikino ya nyuma izahuza Golden State Warriors na Cleveland ikomeje no kuvugisha abanyapolitike, bamwe bakaba bamaze gutangaza aho bahagaze n'amakipe bafana. Ku rubuga rwa Twitter, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ashyigikiye ikipe ya Warriors ubwo iyo kipe yatsindaga igikombe cy'amakipe yo mu burengerazuba ku wa mbere. Senateri Bernie Sanders urimo guhatanira kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu ishyaka ry'abademokrati yari mu kibuga ashyigikira Warriors, naho umukandida w'abarepubulike umuherwe Donald Trump we yatangaje ko azashyigikira LeBron James n'ikipe ye ya Cleveland Cavaliers. Tuvuye muri basket gato, kuri wa gatano nibwo irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe yo muri za Amerika bita Copa America nibwo rizatangira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri rushanwa rizaba rinizihiza imyaka ijana ishize ritangiye. Imikino izakinirwa mu mijyi itandukanye ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo San Francisco muri California, New York, Foxborough muri Massachusetts, ku kibuga cya Lincoln Financial Field kiri Philadelphia muri Pennsylvania, Orlando muri Florida, Houston muri Texas, Chicago muri Illinois, Glendale muri Arizona, Pasadena muri California na Seattle muri leta ya Washington. Umukino wa mbere uzahuza kuri uyu wa gatanu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Colombia. Iri rushanwa rigizwe n'ibihugu 16 aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Colombia, Costa Rica, Paraguay mu itsinda A, Haiti, Peru, Brazil, Ecuador mu itsinda B, Jamaica, Venezuela, Mexique na Uruguay mu itsinda C, Panama, Bolivia, Argentine na Chili mu itsinda D.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiyayura umutwe byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye mu gihugu cya Mexique birageramiye abanyagihugu ku mpande zose z'urubibe. Heroine iteye ikibazo gikomeye cyane kijanye n'amagara y'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bitangazwa n'uwunganiye icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye no kurwanya ibiyayura umutwe mu makungu no kubahiriza amategeko. Daniel Foote avuga ko imigwi icuruza ibiyayura umutwe yo muri Mexique ari igurisha igitigiri kinini cya heroine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Daniel Foote avuga ko bategerezwa kwishyura bikomeye ku kibazo giterwa na heroin mu kurwanya ibiyayura umutwe byose no guhagarika umuco wo kudahana utuma imigwi igurisha ibiyayura umutwe ibandanya gukora imirimo yayo atankomanzi. Amenyesha ko muri uwo mugambi bategerezwa guta mu mvuto abayoboye imigwi igurisha ibiyayura umutwe bagafata ibigwanisho byabo, ibiyayura umutwe byabo n'amafaranga bakongera bagasambura imirimo yabo itarekuriwe n'amategeko. Biciye mu mugambi Merida Initiative wo gukorana hagati ya Amerika na Mexique mu gukomeza inzego za Mexique zigenewe kurwanya inkozi z'ikibi, kubahiriza amategeko no gukingira urubibe ivyo bihugu bisangiye no kurwanya uruja n'uruza rw'ibiyayura umutwe n'amafaranga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni amajana atanu y'amadolari y'imfashanyo agenewe Mexique. Iyo mfashanyo irimo gutanga inyigisho n'ibikoresho bigenewe abajejwe kurwanya ibiyayura umutwe muri Mexique. Ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriko bukorana n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire mu guha ubuhinga abashikiriza manza abajejwe amatohoza n'abandi bahinga muri Mexique. Biciye mu mugambi Merida Initiative, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafasha mu gukomeza inguvu z'inzego z'igipolisi haba ku rwego rw'igihugu canke rw'intara mu gihugu cyose cya Mexico. Guhubu hinga n'inguvu bajejwe kubahiriza amategeko muri Mexico bizotuma gateka ka muntu kubahirizwa kurushiriza mu bizotuma abanyagihugu bizera izo nzego muri Mexico. Gukomeza umutekano ku rubibe n'igihugu cya Mexico ni kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico bizoshimikira ko kurusha ibindi. Ibiro by'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye no kugwanya ibiyayura umutwe mu makungu no kubahiriza amategeko vyatanze amafaranga arenga imiliyoni 125 z'amadolari ajejwe kugwanya abacuruzi ibiyayura umutwe biciye mu gutanga ibikoresho bijejwe gusuzuma ibiyayura umutwe n'abapolisi bafise ubuhinga bukomeye kubivuko n'ibibanza byo kujabukiramwo urubibe hamwe n'ibindi bibanza byo gusuzumiramwo abashobora kuba bariko barenga ku mategeko mu gihugu cyose cya Mexico biciye mu mugambi Merida Initiative. Amerika ibandanya kugira intambwe hamwe n'igihugu cya Mexico mu kugwanya ivyerekeye kwimbura heroine no kuyigurisha. Gukomeza inzego zerekeye ubutungane zishobora guhangana n'imigwi y'inkozi z'ikibi, ubwicanyi na ruswa biterwa n'iyo migwi muri Mexico n'urugamba ruzofata igihe. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kubandanya urugamba rwo kugwanya ubucuruzi bw'ibiyayura umutwe zifatanije na Mexico.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato turasoza ikiganiro cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi, ariko Aloyce Bigirimana mureka bibutse muri make amakuru y'iki gitondo.
Urakoze Thomas. Muri Misiri, ibitaro by'abikorera utwabo byarugawe n'ubutegetsi nyuma yaho hari umwigeme w'imyaka 17 abifiriyemwo ariko akorerwa umugirwa gukata imyanya ndangabitsina. Umwigeme wihasa azwi ku izina rya Mayar Mohamed Musa yakorewe uwo mugirwa mu bitaro byo mu ntara ya Suez muri ico gihugu cya Misiri. Uwo mugirwa gukata imyanya ndangabitsina by'abakobwa wabujijwe muri Misiri kuva mu mwaka w'2008 ariko ubandanya gukorwa mu mpisho mu bitaro bimwe bimwe by'ico gihugu. Mu gihugu cya Kenya, abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha ko hari icyizere cy'uko hoba hagiye kuba icuka cyiza hagati yabo n'ubutegetsi. Userukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yashikirije cyo ku munsi wa gatatu ko hari icyizere ko bagiye kuganira ibiganiro n'umugambwe uri ku butegetsi kubijyanye n'ibyohindurwa mu murwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Bagiriza uwo murwi ko uri ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi muri icyo gihugu cya Kenya. Hano muri Amerika, igitigiri cy'abimukira bagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyariyongereye cyane mu myaka ibiri heze ibitigeze biboneka mu myaka iri imbere. Ikigo ciga ivy'abimukira muri Amerika cerekanye ko abimukira bakwije ibisabwa barenga imiliyoni 3 aribo binjiye muri Amerika mu myaka y'ibihumbi 2014 n'imyaka y'ibihumbi 2015. Ibitigiri byaduze ku bice 39% ugiranije n'imyaka ibiri y'imbere yaho. Mu gihugu cya Autriche ni ku mugabane wa Buraya, abantu bataramenyekana baraturiye inkambi nshasha yaheruka kubakirwa abimukira ni hafi y'urubibe. Ico gihugu cya Autriche gihana n'ibihugu by'Ubudagi hamwe na Czechoslovakia. Umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge watangaje ko abantu 48 bariko basaba ubuhungiro muri Autriche aribo bari bagiye kwimurirwa muri iyo nkambi mu ndwi zibiri ziri imbere. Croix Rouge igereranya ko ivyononekaye bya bifise agaciro gashika ku miliyoni 30 kangana n'ibihumbi murambabarira 335 by'amadolari y'Abanyamerika. Naho muri Siriya, abasirikare ba Amerika bagwanira muri ico gihugu bamesha ko bamaze gufata uduce 9 turi hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Turkiya kuva ku munsi wa kabiri. Aho ni mu gihe bariko bagenda begereza igisagara ca Manbij kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Turasubira igihe cy'isaha imwe mu makuru twabateguriye.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, Facebook VOA radio yacu. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.